Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Mu Burundi utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda utwumvira ku internet 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'esitatu akabungu radio yacu bewa akabungu com. Iyo neza twese turi kumwe ni Frederic Mukije atiramije ibiganiro byo ku isaha ibiganiro tubandanya kubategurira turi ingo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Umugambi adeha ivuga kuri uherutse gutangaza kuzoshigikira umunyapolitiki Evariste Ndayishimiye ariko ahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku giti cy'umugambi uri ku butegetsi aratira kamo abanyapolitiki bose bariko barahiganwa mu Burundi ikabasaba kuzokwamiza ku muzirikanyi inyungu z'igihugu n'iz'abarundi.
Wese n'abantu bariko barahiganwa icyo nubasaba wese ategure disikuru zibiri, ategure disikuru y'ugutsinda, ategure disikuru y'ugutsindwa kugira ngo mu gihe yotsindwa
iyo ni Alice Nzobukunda mukuru mugambwe adeha ivuga kuri inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini arimwo inkuru y'abarundi b'impunzi bagiranirwe ntuzarambusara ca Uvira basaba gutahukanwa mu Burundi. Inkuru imbohe zishika 1,600 mu Rwanda zarekuwe kubera ikiza cya corona hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu byaranze itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko iri imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbere guha ijambo mugenzi wacu Aloise yayaduteguriye dutangure ku nkuru ivuga ku gihugu cy'u Bushinwa ataka jambo ucumva ko muri iki gihe amakungu ariko arasaba ko ibihugu byo muri Afurika bihererwa imyenda bifitiye amahanga. Abatetsi bo mu bihugu byo muri Afurika bariko barabaza ikintu gihugu cy'u Bushinwa co bakorera muri iki gihe kiza cya corona kigiraniye utunzi bw'ibihugu byabo kandi ico kiza gishobora no gutuma bitakaza ubuzi bushika ku miliyoni 20. Igihugu cy'u Bushinwa gifite imigenderanire ikomeye n'ibihugu byo muri Afurika mu byerekeye ubudandaji kandi n'icyo gihugu cya mbere giha imyenda myinshi ibyo bihugu. Ibanki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu FMI biramaze gutangaza ingingo zashyizwe mu ngiro buno nyine zo gufasha ibihugu byo muri Afurika zirimo guheba imyenda y'iyo ntara iharurwa mu miliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Ibanki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu byiteze kandi ku igihugu cy'u Bushinwa gisanzwe gikorera muri iyo ntara ifise ubutaka butunze gitanga intererano yacu ariko gushika ubu Ubushinwa ntaco buravuga. Ubushinwa bufise ica gatatu cy'amafaranga y'ingurane yahawe intara ya Afurika. Abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batibaza ku igihugu cy'u Bushinwa kizohebera ibihugu byo muri Afurika imyenda bigifitiye ngo naho icyo gihugu gikorera cyane muri iyo ntara. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mwanya ni wawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Igipolisi ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo kiriko kirasaba abanyagihugu bava mu ngo zabo kwambara udutambara two mu maso two kwikingira kwandura umugera wa corona. Abanyagihugu batabyubahiriza bahanishwa kugira isuku mu gisagara. Iryo tegeko rishasha ryatanguye gukurikizwa ku munsi wa mbere kandi abanyagihugu bafashwe bataryubahiriza basabwa gukubura amabarabara igisagara no gutoragura umwanda. Gushika kuri wa kabiri Madagascar yari imaze kuronka abantu 128 basuzumwe ko barwaye COVID-19 ariko nta n'umwe irahitana kandi 75 baramaze gukira. Muri Uganda abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko bariko barabona akarusho mu bitaro mu gihe bariko barwanya umugera wa corona. Uganda imaze kuronka abanduye corona 79 na 49 bamaze gukira kandi nta urafa. Umushikiranganje jejwe amagara y'abantu Jen Ruth Acheng avuga ko abantu bashasha banduye umugera baje bava mu bindi bihugu. Ihagarikwa ry'imirimo n'urujya n'uruza rw'abantu biteganijwe gushika ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu kuza. Umuryango w'Abanyetiyopiya baba mu karere ka Washington DC uri mu kigandaro cy'umubyeyi yishwe n'umugera wa corona muri uku kwezi ahegeje kwibaruka. Uyu mubyeyi ntiyigeze abona n'ikibondo ciwe. Wegne Debele yarafise imbanyi y'amezi umunani igihe yatangura kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 yafuye ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane kandi umwana wiwe ntiyanduye mu gisagara cya Washington DC hamwe no mu micungararo yacyo niho haba abanyethiopia benshi muri Amerika ahari abagereranywa n'ibihumbi jana. Amashuri mato mato na yisumbuye atari make muri Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko hagaritse kwigisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none inyuma yaho abanyeshuri n'abigisha bashikirije ko ubwo buryo bwo kwigisha udatanga umwimbu mwiza. Amashuri yo mu Leta ya Georgia, Wyoming, Washington DC na Carolina ya Ruguru ari mu yandi yatangaje ko yugaye umwaka wose w'ishure bitewe n'ikiza cya corona. Kwigisha abanyeshuri bari mu mihana yabo biciye ku buhinga ngurukana bumenyi byakozwe igihuti-huti abigisha badafise ubumenyi bukwiye bwo gutanga izo nyigisho nk'uko abahinga mu by'inyigisho babishikiriza. Ni mu gihe Perezida Donald Trump ku wa mbere yateye akamo babura matari barongoye amareta gutangura kwiyumvira ku kugurura amashuri, ariko ngo nta n'umwe yashigikiye icyo cifuzo. Umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Anthony Fauci, yashikirije kuri wa kabiri ko yiteze ko abandura umugera wa corona baziyongera muri Amerika mu gihe ibice bimwe bimwe by'igihugu biriko birugurura buhoro buhoro imirimo. Fauci yashikirije kandi ko atankeka umugera wa corona uzongera kugaruka ndetse ntuzigera ugenda burundu. Fauci avuga ko mu mpera z'uyu mwaka bizoba bimaze kumenyekana ko urukingo rwa corona ruzoba rwabonetse, ariko kandi ko hazoba hasigaye kumenya ko hazoboneka urukwiye muri Amerika yose no ku isi. Mu ndwi iheze, kaminuza yo mu gisagara cya Oxford mu Bwongereza yaratanguye kugerageza urukingo ku nguge kandi yashikirije ko byatanze umwimbu mwiza cyane mu gihe byugaragara ko rukora incancho zingana amamiliyoni zishobora kuzoja ku isoko mu kwezi kw'icyenda. Hano muri Amerika, Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire na yadi makungu yarashigikiye kuri wa kabiri kandida Joe Biden azohatana na Perezida Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kumwe. Clinton yatsinzwe na Trump mu matora y'ibihumbi 2016 ari mu bakomeye mu mugambwe wa demokrate ashikirije ko afashe mu mugongo Biden. Akurikiye Perezida Barack Obama yarongoye Amerika imyaka 8 aheruka nawe kugaragaza ko azofata mu mugongo uwo mukandida.
Bakoze abize kumakoreje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko mukamara abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Rwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya 3 ku metero 19 na metero 22 ku Rwanda ni FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @email.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri @ radio yacu @
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru mu ntara Afrika cyatangiye mu Rwanda ho gushina caha bukuru bw'igihugu bwasabye bakomeje kurekurwa bari bafunguwe mu mabohero hirya no hino kubera icyorezo cya COVID-19 kubahiriza amabwirizwa bahawe. Ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere urwo rwego rufunguriye abagera ku 1,600 bari bafungiwe mu mabohero atandukanye hirya no hino mu gihugu. Ni inkuru ya Asunta Kaboyi, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza. Ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu, kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha. Muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19, ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bwana Nkusi Foste yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19.
Kubera ko n'inkiko mwutaro zikora kubera iki cyorezo cya COVID, kandi abanyarwanda hari abakomeza gukora ibyaha bagafatwa, birumvikana kugira ngo twese cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi, turitwarika kugira ngo naho abantu tubarekure by'agateganyo kugira ngo ibindi bikomeze bari hanze. Bazakurikiranwa bari hanze ntabwo badosiye yabo ararangiye.
Ni umwitozo muzakomeza rero mukora, kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa, namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19.
Reka tunasenge na COVID irangire dukomeze muri iyi myitozo, ariko iramutse itagaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeze, hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa, noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike, umwitozo wakomeza n'ubundi.
Ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwa gukora ibyaha byoroheje. Iki cyemezo kitareba abakurikiranwa ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi, ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, gusambanya abana, gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu ndetse n'isubiracyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara, kuko wagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa.
Iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze kubaye umwere, ntibivuze ko udakurikiranwa. Aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha. Itandukaniro rihari ni uko bakurikiranwe bari hanze, ndetse muri aba ngaba haramutse agize n'ukora n'ikindi cyaha, ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe, yakongera agafatwa agafungwa. Rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda, bakanitwara neza, bakubahiriza n'ibyo bategetswe. Akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe, umunsi bategetswe uwo ariwo. Turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha ko babyubahiriza.
Abarekuwe kuri uyu wa mbere ni 673, baje biyongera ku bandi 182 barekuwe bwa mbere. Ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho, nta mufungwa wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu gisagara cya Uvira naho muri Congo, bamwe mu banyagihugu b'Abarundi barenga 300 basaba leta ya Congo kubafasha gusubira mu gihugu cy'Uburundi, kuko bagiramiwe n'inzara yatewe n'uko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze. Nyuma yaho imyuzure isinzikarije isara cya Uvira igahitana abantu barenga 34 mbere igasenyura n'amazu 3,500. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika.
Nsabimana Jean de Dieu aserukira Abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira, iwe na bagenzi be babarigwa mu ijana barimo abafundi, abakora mu tubare no mu mahoteli. Twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira, baje gusaba igihugu cya Congo kubafasha gusubira i Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure.
Urabona ko turi abantu dutandukanye, twari dufise n'imirimo itandukanye. Je ubwa mbere ndi umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu Murongo. Twarisumamwo kandi twaje dufize ibyangombwa bikwiye, twinjira ku mugaragaro tugasohoka ku mugaragaro. Ni ukuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Congo atari uguhiga ubuzima. Aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane, abantu benshi barapfuye mwarabibonye. Rero no mu Barundi hari Abarundi bene wacu bapfuye, abaguweko n'amazu, hama ibintu bimwe birononekara. Kugeza no munsi rero abahora bafite amashanti y'uko bakaba barahagaritse kubera ko atyo bakura ibikoresho n'inzara muri make kiratera. Rero twe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo. Turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri Congo, baranze kutwandika ati twandika umuntu afite imiryango. Mwebwe rero genda mutahuke mu Burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutana mwe bazoce babakira ndiko gushika ngaha kuri meri kugira ati bibire meri de la ville bishobotse avugane n'aba na leta y'u Burundi barabinyene botwakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ngene tumeze bamwe ntibitufise aho tujyama ntibitufise cyo turya.
Ni muona Salvatore nawe ari muri aba Barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Kongo ko bwabafasha gusubira iwabo.
None twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende Burundi hama umuvyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu. Imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi kumbe nta buzi turiko turakora urabona nk'ibintu byara imurongwe ivyacu byaratikiye abantu baratikiye nabi wacu hari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka nico gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronka tujyama nuwo bafise ahantu asanzwe apanze mweni nzu avuga ngo nimumpe amahera kumbe ntaharureko nawe wicaye utari kurakora hama abari begereye muri akarere ka Murongwe nabantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu nitugira icyo twifuka nitugira icyo twambara amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi ziravomagurika twa dusanzwe dupanzemo
kurundi ruhande. Muri aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona baguze uburyo basubirayo. Chanel wa Mahoro yarasanzwe acuruza imiti.
Jewe na jenga hari umuntu yaranzanye atuza na tuje kudandaza imiti amaze imiti muri pharmacy imiti yazanye icirahera imaze guhera na wacha dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabaye kitwishura none ubu dushaka abavyaye b'u Burundi biwacu badufashe tujabuke iwacu tuve muri iki gihugu kitari ici wacu mbayeho nabi abavyaye nabasize mu Burundi inzi yuko nje guca amafaranga cabarugara.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiki Kifara Kapenda avuga yuko nta bubasha bafite bwo gusubiza aba Barundi wabo mu gihe imipaka ifunzwe ariko yasabye aba Barundi bifuza gutaha kwandikira umuyobozi w'intara y'Ikivuyepfo kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi. Mwomenya yuko mu gihe aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kubera virusi ya corona nabo bifuza gusubira muri Congo. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuye.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Usubiye gukurikira mu Burundi aho komite nkuru imugambwe Adele ivuga kuri yakoranye iminsi iheze igaheza igafata ingingo zijanye n'ukuntu abanywanyi uyu mugambwe wo kwifata amatora atekanije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu maze igafata ingingo zitari nke zirimo gushigikira umunyapolitike Evariste Ndayishimiye ariko itoza ku giti cy'umugambwe uri ku butegetsi ku ruhande rw'impamvu zashyizwe mu itangazo iyo komite yasohoye. Ijwi rya Amerika ryabajije Honorable Alice Nzabukunda arongoye umugambwe Adele imvuga kuri izindi mvo zatumye umugambwe wiwe ufata iyo ngingo.
umugambwe Adele imvuga kuri twapfunditse yuko tuzoshigikira umukandida General Major Evariste Ndayishimiye kubera yuko twagendereje tukaraba mu bakandida bose bahari dusanganiwe twumva yuko tumushigikira dufatiye kukungene yigenza muri iki gihe kuva aho yatanguriye kurongora ubwambwe CNDD-FDD yagerageje kugurura rwose kuganira n'iyindi migambwe akaba ari umuntu cyo nsanzwe nzi ubwiwanje uko ndamuzi ndavutse kuva kera yamara umuntu yugurutse cyane afise umutima wagutse imbere afise umutima wugurutse kugira ngo avugane n'abantu.
Iyo ngingo mwafashe Madame Alice Nzemukunda ntishobora gutuma abantu bibaza ko umugambi wanyu atanguvu ufise udashobora kuja guhiganwa mu matora.
Egome icyo kirashoboka kuko gushigikira umuntu uremera inkuru zategeza kumenya hari umugani mu kirundi bavuga ngo indi menya niyo ntinegura nibyo yuko ashigikira icyo kibanza umuntu wese iyo ari mu bugambwe abagikeneye ubwabo na wewe urabanza ugapima inguvu ufise ukaraba yuko zishobora kugushikana mu gihe ubona rero yuko zidashobora kugushikana kwihangira uwihaye ni ngombwa yuko uraba kugira ngo zititakare ugafunga uzishyira aho ubona zishobora gushika.
Mu iki gihe gikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye hariho abanyapolitike benshi cyane cyane n'abahora muri uyu mugambwe ikan n'abandi bose batavuga umwe na leta bavuga ko iki gihe amatora atakwiye kuba kuko hari abantu abarundi benshi barimo abanyapolitike bari hanze y'igihugu aho mwebwe muhavuga ko iki icyo gikorwa murabona ko kizogenda neza kikaba mu mahoro eka n'ibyavuyemo bikizigirwa.
Uko niyumvira jewe kandi nari narabivuze n'igihe jewe nari natahutse nk'uko mubizi burya abantu bose ntibashobora kuba bari mu gihugu hariyo ababa bari hanze ku bushake bwabo n'abandi baba bari hanze ku mvu nyine za politiki urumva rero kugira ngo batahe ndibuka yuko igihe twataha bari batugururiye rwose baravuga bati umuntu wese yipfuza gutaha natahe cyo nyimvira yuko umuntu rero atashoboye gutaha yuba afise imvu zabimuteye.
Haraheze imyaka itanu mu Burundi habaye amatora ariko ayo matora yaranzwe n'indyane za politiki muri iki gihe murabona ko izo ndyane za politiki zishobora gusubira kwaduka
ko je ndiko ndabiraba gushika ubunye jewe kuva aho ntahiye mu 2017 n'ukuri narabonye yuko imyiteguro y'amatora iri kigenda neza cyane kuko kuva jewe aho ushikiye sinzi ko byari byarabaye na mbere cyangwa ko ariko byari bimeze mbwa kuva aho ushikiye je narabonye yuko hari ukuntu imigambwe yamwe ihura iminsi igihe mu biringo bitandukanye bagahuzwa ari mu gushyiranaje bw'intwaro yo hagati bagahuzwa na n'ikigo cy'ubuhuza bagahuzwa n'inzego zitandukanye ugasanga harabaye imyiteguro myinshi kugira ngo abantu bo mu migambwe bavuge ingorane babona bavuge icyumba cyo gukorwa kugira ngo twitegurire ayo matora.
Mu kanya gatoya cyane rwose kamwotera abanyapolitike bariko barahiganwa batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza nakahe
akabona batera nuko umwe wese yagerageza kwiyamamaza avuga urugambi agomba gukorera abarundi nkagira umuntu aza kwiyamamaza ariko avuga ingorane afise afitanye n'uyundi agenda avuga ati jewe nimwankura mukashikana muri iki kiringo jewe nzobakorera ibi n'ibi n'ibi kugira ngo umunyagihugu wenyine yitorera avuga ati iyi migambi kanakashika yashikiritse ndumva ko jewe irashe ari no gushigikira ntibagerageze kujyana bagerageze gukora uko bose ari ibyiwiwe gusa hama babwira abanyagihugu yuko bugumana umutekano munda bakavana umutima munda ntihagire umuntu bazana ibintu byo gushamirana ndetse bakanaterera kamo abanywanyi babo kugira ngo nibataha batahe bafise amahoro bavuye muri izo mitingi batahe bari mu mahoro bakore ibyo bateza gukora bukeye bitegurira iyindi myiyamamazo kugira ngo tuzogere kujya mu matora umuntu wese atekanye kandi bamenye bati umwe agatsinda abandi bazobandanya ubuzima amenye yuko atsinzwe nta kibi kiba kibaye uwutsinze aba ari umurundi mwene wacu azaza dutwarire twese kandi uwutsinze ntaco ashaka gukandagira aho yatsinze nico cyonyine je numva kandi umuntu wese mu bantu bariko barahiganwa Nicano basaba wese ategure diskuru zibiri, ategure diskuru y'ugutsinda, ategure diskuru y'ugutsindwa. Kugira ngo mu gihe yotsindwa ntiyabuhabuka. Abe yagiteguriye kandi agenda bivuga atunze. Icyo kimwe cyo kuvuga gihambaye kandi adatsinze naho nyine agira umwikoko. Amenye kugira kibandanya yitegurira yazokurikira.
Honorable Harisenza Bukunda, umukuru mugambwe Adere imvuga kuri murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Banywanye bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki iyo munsi. Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2014, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yashyize umukono ku mushinga w'itegeko ryemeje ko kugira abagore benshi bitabujijwe n'ubwo bwose uwo bashakanye yaba atabyemeye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Perezida Kenyatta yavuze ko kubana ari icyemezo gifatwa ku bushake n'umugabo n'umugore, babana ari umugore umwe cyangwa se ari benshi. Mu mushinga wa mbere w'itegeko, abagore bari bahawe uburenganzira bwo kuba baburizamo icyifuzo cy'abagabo bakwifuza gushaka abandi bagore, ariko abadepite b'abagabo iyo ngingo bayivanyeho. Mu gihe cyo kujya impaka, umudepite witwa Junet Mohamed yabwiye Inteko ati iyo ushatse umugore w'umunyafurika kazi agomba guhora yiteguye ko azaharikwa hakazi wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Icyo nakongeraho nuko iryo tegeko ribuza abatarageza ku myaka 18 gushakana nk'abagabo cyangwa abagore. Risaba kandi ko abashakanye bose bagomba kubimenyesha ubutegetsi maze bakandikwa mu gitabo cy'abashakanye. Iryo tegeko ryemerera kandi abagore kwegukana kimwe cya kabiri cy'umutungo bagezeho mu gihe babana nk'abashakanye.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3, no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tumesema ukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigera kingaha. Turashimiye mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimira mwese mwadutiza amatwi kandi turabateka mu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro y'umunsi mwiza.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.
kugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu